Gwema twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa bya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifite intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kiganiro tugiye kubashiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutari kugira ngo ubwanye ni radio ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko hashaka kugira hagiye kuboneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi w'ukuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya. Kuko ubwa mbere na mbere nimba yumva ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe zishobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe, kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Ikiya kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona baterwa n'abo bategetsi kuko nibo babayimbiki. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisibutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ingorane
abo bantu mumvuga mushyira ntayo gato, abo bantu mumvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yekome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu ubu Burundi kuba iryo tegeko n'intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 384. Ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja ku iryo tegeko ritunganya igihugu riri bene ubushikiranganji bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iriko iritunganya yisunze iryo tegeko, bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye kwenda kaminuza ibinyagiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikaremerwa n'ikoraniro kaminuza bakaca bavuga ngo ntegereza amategeko. Umushikiranganji mukunaniza ngo nitumuhe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura, akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zidatanga icyegeranyo umushikiranganji. ibyo twanaronda mananiza ni ibintu cyo kwirondera icyifatikizo kugira ngo baburizemo icyandere cy'umuganga
abonyene bavuye mu gambo wanyu mushinga ya gatungwasa barafise ibyo gwashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyo byabo eka nizo nama atazibaha ibyo mu bivuga kwiki
sivyo na gatoyi kuko abo bantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo kurangira mu kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka uheze iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki cumi na zine iya kane itariki mirongo irindwi na zine z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mu itegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo ibintu bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu byafunzwe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rw'iwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba nyine bokwemaga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uwashyikiriza arashyikiriza ikoranero kaminuza rirafundika kandi ikoranero kaminuza ni rwo rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoranero kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanisha bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi cumi n'umunani akaba ariho baza kuvuga umushinjacyaha avuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kuba amakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakurije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko n'igenwa ry'abaserukira umugambwe n'ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa afurika yara naho nyine bisa n'ibitagenze neza hari icyo ngo bitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bo kwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi ni ukubwira yuko ibyo byose atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byashyitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubushatsi ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyiduga ngo bizane iki kandi basubire inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya byama byashyizwe mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi ibyo byose mu bivuga kwiki
ibyo by'ubwicanyi nibaza ko ari ibyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ibyo bari kubarakora ubu koko iyo ubaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona ni ubwicanyi bumeze gutya cyane aho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyane bateguye baronde yigere ubu bishira mu ngiro icyo no kugira nuko umugambwe Senderi nuri mu nzira y'intambara umugambwe Senderi nuri mu nzira y'ubuhungabanya umutekano w'ubushake w'uriya ifite rero je mbona yuko ni byitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye mbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza ikafata ingingo atuye umugambwe ku makosa y'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare aha wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane kandi abo naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo muri ibyo bibazo tubivuganeko bo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongo n'uku permanence ko zaba zuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo uku n'uku
reka tugaruke ku njyana ziri hagati mu mugambwe SNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze umugambwe
ikibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi icyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni umushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe umugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitaba yibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama urumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyo
kuba izo njyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi urudakuza amatora wonyine kuko abo bantu naho abo umugambwe SNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwenge ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye inshuro zibiri zose
umugambwe SNL gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri ito naho harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi SNL harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ije bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishaka kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye uhitamwo abo bugira basoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishikiko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntaciye uvuga ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije yo kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe SNL kuko intwaro yose na CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta bwari ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari koranje kiringa kwa gutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kutuzana kandi injyane mu migambwe nabo bandi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo niyihe kumona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bivuga ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ibyo byose byari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igihe inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizaheza gitezwe imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruharwa rufise mu njyane ziri muri CNL ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe abanyamigambwe
dakora neza niki ko
erega si sukuvuga ngo abarongwe imigambwe ngo nibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe usinde DFDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura ibyo bakora utashyigikira uko babyifuza ijana ku ijana bakwita umwasi arose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo nje nimumve nimirire nta ngorane baca bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi icyo twavuga ni uko none ko injyane zabaye hagati mu migambwe no muri sente DFDD nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane ni ukwa Karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondeje none ko batavuze ngo igihugu kikirakingwe ngo kikirakingwe mu mpanga ngo ubwambwe ngo kubera ari ingorane mu bwambwe ngo umuganga barawuhagaritse uyu munsi none ibitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu n'ikihe cyo tuba ubushyirakanje afata ingingo zingana gutyo none nuvuga ngo inotera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti simwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
simwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge cyo kumvikana mwanya muto cyane
agatumwa rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya amahari radio ijwi ry'Amerika
tukivuga kundyane z'umugambwe CNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uri mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Monsieur Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganire ni radio ijwi rya Amerika nashaka tugaruke cyane cyane kundyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi ashi ku munani ariko no munsi icyo cyuka cyagiye gihe aho gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho babishaye hagati mu banyamugambwe inyishu imaze kubura hagera n'abitura mbere mu bushyirangani bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe ndeni wana zoe tukumba yuko awashenye yuko 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 wandu mkangu ni wakani kwa kugira ngo waka sawa yuko wani mkambu kucharana mwini make nao zishuka hiyeze aliko mungu ndiye lalibida kwa wabia imvoni mvano yu sata angulie
ego mei ugambe nambele leo mkutubgira mvano imvoni mvano mutubgire aho ibini mdaha galarie ni kuchi mutashwe kuvikana iyo wazo ya gaza hee
iyo wazo data angulie mungu bakwa chie chile msawa wamezi mungani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi isinyere nyakuri n'abagomba guhunga ubuzima bw'umukuru w'umugambi makuru yari yazanywe n'umukuru w'umugambi we nyine byiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho baca yasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi izo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma arengeje zunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa naho handikwa makete ayo makete abo nyinshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyishu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niba yaciye atuma ku mukuru w'umugambi maze amusaba ko yokwicara iyo mugambi tumaze kwicara rero turavuga ibitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twaziye dusanga mu nyuma kwari gusigaye nkoye ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko dahumubiza atubaka umuganga ni
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi ka yavuye kuki itayateye niki
ndabwo sikubo ntituramenye cyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru muganga rero yashikirije arashyiza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye cyanasaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo cyanke icyo ishakamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicanire icyo kimara rero ntihe kuri mabi yangara kuko abantu babiri bicekana binubana harya naho mbega mwe bamwe umutekano wabo kubangamirwa nkaje ubiwanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya babitumye ndabaza mbere ni kweri kigenzi nashaka kwinjira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambwe ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icegeranyo witwa n'umugwi byavuyemo umugwi wa kabiri nawo watanze icegeranyo nyinshi icegeranyo kiza gihishije ku buryo n'ubu ntihize kimenyekana tumenye ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwinubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa bumva by'ukuri kutaranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na serikali mu rwego nkuru duherekeje kuzi umugambwe
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamaze abaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL bangana iki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
ntabwo kuba akagwi kuko urumva kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru namenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho urwo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishyushye murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe usanke ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonaka ugasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batanu usanke 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagurupe watsapu abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushyiremo n'amajyambo mamwe mbere yerekana yuko abantu bazirwara mu mice rero si ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi irimo nka yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kiri kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi bitabonetse biciye mu nzego bizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana murabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu nzu cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma ari umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga iteka ry'ubwa mbere ryandikiwe umukuru w'umugambwe bakaroha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambwe ahamvuga ati turumve uruntu niraraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu by'ibyemezo barakumirirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimo n'amafaranga ya kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe navuga ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma hamwe n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nahandi bivuga yuko dufatiye urwandiko twabonye mu ishyanga ryandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo ni iby'iwanyu ni mucyari hamwe hanyuma muhege mutubwire icyo mwakuyemo uyu munsi rero turahindiye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe cyangwa umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicaranye kuko turazi neza mu kurundi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo aho byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko iyi ndyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango ha muntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira imishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntashobuza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambo nyino bwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwitabanywa n'umugambo ahereye ku biro by'umugambo hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni mbana kino cuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambo ubandanye gukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyakamugayo y'abanywanyi b'umugambo sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twibirije by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byatuma umugambo udakora neza tukabihinyanywa tukabitoye nyinshi hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambo ubana ikora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera nkamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe senere muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kuri iki
nibaza yuko niyo bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati nubwo iki n'iki nishije tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakanewe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugiye mu ntara no mu makomini ishikaze kinyaza gushikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi no bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurondera icyo kwagiza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe senyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanugwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibaza fata mu bireka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyahuza bumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'ubwa muri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushyiranganji ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo bibi n'ibindi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi bitari byo ni ibi hama inyinshi ukaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nuvuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushirangarije ari kuri cyane ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushirangarange biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kanatsinda urumva ko twebwe mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutuma akora umukuru w'umugambwe cyane uko baduha bitunganywa bishobora munsi ako kazi barakatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senere muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe senere ukaja guhiganwa ari mugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya y'ejo umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio hejuru y'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati umugambwe CNL murakoze cyane
murakoze namwe kujya kara n'ejo ni mwadukenera tuzokora amatwiteguye kubishyura
turashimiye bashinga naye mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo ijwi y'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo.